Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazo ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ingingo nkuru ziyagize. Ikigali ku murwa mukuru w'u Rwanda ariko habera ihuriro ry'abaserukira inama nshingamateka ku isi hose. Abari muri iyo nturiro bagera ku 200,000.
Despite steady gains, inequality between women and men continues to be widespread. Setting quotas takes us a step closer to equal representation, but does not address the full spectrum of inequalities.
President w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo ryo kugurura iyo nama hamuri make yagira ati haracariho impinga mu byo kunganisha igitsina gore na gabo naho hakiri intambwe iboneka yatewe ico atanga nk'umuti muraza kucumva handi hato. Ubushikiranganje bw'itamagara abantu mu gihugu cy'u Rwanda cy'u Burundi butangaza ko rwaruka ruterwa n'uburyo bwo kwikingira imbanyi zisama zitipfuje. Abari mu mashirahamwe y'urwaruka ariyamiriza iyo mvugo. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu cya Chad Albert Pahimi Pakade yatanze imihoho kugira ngo yoroshe ishingwa rya leta nshasha hijo gihugu rero citeze leta nshasha umwanya n'umwanya. Ikigega mpuzamakungu FMI mu mpfunyapfunyo na banki y'isi yose byagiriza Ubushinwa guhoza umugabane wa Afurika mu madeni. Hidonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru y'ijya no hino ku isi turahera ku mugabane wa Afurika neza na neza mu gihugu cya Chad aho umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Albert Pahimi Pakade yatanze imihoho kugira ngo birekurire leta nshasha gushirwaho. Ni nyuma yaho ico gihugu cigijeyo amatora mu kiringo c'imyaka ibiri. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aturandaniriza ino nkuru.
Padake umunyapolitike w'umusivile yagenywe kuba umushikiranganje wa mbere muri leta mfata kibanza y'igisirikare mu mwaka uheze na president Mahamad Idriss Deby yafashe ubutegetsi nyuma yaho se wiwe Idriss Deby Itno yiciwe ari ku rugamba rwo kurwanya abagwanya ubutegetsi. Byari bitegekanijwe mu ntango ko urwego rw'igisirikare ruyobowe na Mahamad Deby Itno ruyobora igihugu mu kiringo cy'amezi 18. Yamara muri uku kwezi Chad yatangaje ko izokwigiza y'amatora agendera kuri demokrasi gushika mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2024. Mahamad Deby Itno yarahiye ku munsi wa mbere mu mabanga ya perezida mu kiringo fata kibanza gishasha. Vyitezwe ko agena umushikiranganji wa mbere mushasha. Albert Pahimi Padake yarabaye kandi umushikiranganji wa mbere hagati y'umwaka w'2016 gushika mu mwaka w'2018. Padake yabonwa nk'umutegetsi acuditse n'uwahoze ari perezida wa Chad Idriss Deby Itno. Idriss Deby Itno yayoboye ico gihugu mu kiringo c'imyaka 30 gushika yitavye imana mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2021.
Fidela Niyongabo urakenuye tubandaniriza ku vy'ikigega mpuzamakungu FM mu mpfunyapfunyo hamwe na banki y'isi yose vyagiriza Ubushinwa guhoza umugabane wa Afurika mu madeni.
Mwijambo yashikirije mu ntango y'inama yama iba uku mwaka utashe ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI ni banki y'isi yose, Georgieva yatangaje ko umugambi watangujwe mu mpera z'umwaka w'2020 n'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere mu butunzi ku isi utashizwe mu ngiro mu buryo bwihutirwa. Yamara yerekanye icizere ko kuvyerekeye Chad na Zambia hamwe na Ethiopia bizoba ibihugu vya mbere bizosaba gufashwa. Georgieva amenyesha ko ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI kiriko kirondera gufasha ibihugu vyabisavye hisunzwe imigambi yategekanijwe n'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere ku isi. Abategetsi barongoye ikigega FMI ni banki y'isi yose badomye urutoke ku gihugu c'Ubushinwa giha amadeni menshi cyane ibihugu bitari bike vyo muri Afurika, ivyo bigatuma umugambi wo kugabanya umuzigo w'imyenda udindira. Leta ya Zambia yabwiye abanyamitahe ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko yizeye ko izokumvikana n'abatanga amadeni mu ntumbero yo kuyorohereza kuriha iyo myenda mu mpera z'umwaka canke mu ntango z'umwaka w'2023.
Fidela Nyongabo tugukengurukire kuri makuru waduteguriye hirya no hino ku isi turacyabandanya ariko mu kanyu rakoregwa na mugenzi na mugenzi wacu Oriane Tangishaka agiye kutugeza muri Tunisia ahavuga idugwa ry'ibiciro by'ivyankenegwa hamwe n'ikena ry'ivyo byankenegwa mu bice bitandukanye bya Tunisia.
Isukari, amavuta, umuceri n'amazi yo mu ducupa bisigaye bibura cyane mu maduka. Abantu baratonda imirongo miremire kugira baronswe ivyo bintu vyankenegwa leta yari sanswe yaranagerageje kuronsa abanyagihugu bamwe bamwe mu buryo bwo kubafasha. Iyo ivyo bintu batabifashishijwe basanga bizimbye cyane mu maduka. Leta ya Tunisia yagiriza abagwiza tunga bamwe bamwe ko bakora urudandazwa rukoregwa mu kinyegero. Yamara abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko kimwe mu bibazo bihari ubu ari uko leta itari kirasaba ikigega cy'isi ideni ryo gufasha igihugu gukemura ibibazo bimwe bimwe igihugu kirimo. Ni mu gihe abanyagihugu bama bashamiranye mu masoko hamwe bagakora n'imyerekano y'urutavana ko n'imishamirano hagati y'abapolisi n'abanyagihugu hirya no hino mu gihugu bivuye ku iduzwa ry'ibiciro. Ivyo biruko mu gihe ishirahamwe ry'igihugu rijejwe ubutunzi n'uburenganzira bw'abanyagihugu kandi risanzwe rikurikiranira hafi ingenzi mu gihugu rivuga ko abanyetunisia 507 bamaze gupfa canke baburiwe irengero igihe bariko baragerageza kujabuka uruzi Mediterane muri uno mwaka wa 2022 bagana ibihugu vya Buraya.
Akoze bagenzi ba Oriane Itangishaka na Fidela Niyongabo ku makuru baduteguriye hirya no hino ku isi baje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Tumira mate gato hama twerekeze i Kigali ahakoraniye abatwari n'amashinga amateka yo ku isi yose. Kuva ejo ku munsi wa mbere gushika kwa gatandatu w'inondwi mu Rwanda i Kigali ku murwa mukuru w'ico gihugu hakorana inama y'ihuriro ry'inama nshingamateka ku isi. Icivugo cy'iyo nama ni uruhara rw'inama nshingamateka mu guteza imbere uburinganire n'ubwizuzanye hagati y'abagabo n'abagore nk'uburyo bwo kwishakamo inyishu zigenewe kubaka amahoro arama. Mugenzi wacu Jean-Baptiste Micomyiza ariko aradukurikiranirana iyo nama.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame atangize inama yasobanuye ko abagize inteko zishinga amategeko bakwiye kumva ko batagera ku nshingano zabo zo guhagararira abaturage abagore batabigizemo uruhare.
All over the world parliaments exist to protect
inteko zishinga amategeko zibaho kugira ngo zirinde inyungu z'abaturage.
This objective cannot be met.
Intego ntishobora kugerwaho hatabayeho uruhare rw'abagore rwuzuye mu nteko zishinga amategeko. By'umwihariko abagore kuba mu myanya y'ubuyobozi. Muri iyi nama hari kuganirwa ku buryo bwo gukumira no gushakira umuti amakimbirane n'intambara byugarije isi. Kuri ingingo niho umukuru w'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi Duarte Pacheco yaboneho kuvuga ku ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine anenga Uburusiya anavuga ko bidakwiye kubaho ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi.
It is not possible to accept the invasion of Ukraine by the Russian Federation.
Ntibishoboka kwemera igikorwa cy'Urusiya cyo gutera Ukraine. Ntibishoboka kubyemera. Ntibinashoboka guhishingira igikorwa cy'Urusiya cyo kwigarurira mu buryo butemewe n'amategeko ibice by'ubutaka bw'igihugu cya Ukraine.
Just because is against the international law.
Mu magambo make kubera ko ibyo binyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Munyemerere mvuge niki byonyine kuvuga mu magambo kwikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ni ikintu kidashobora kwemerwa. Ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi ntirishobora kwemerwa.
Ibihugu biri mu ntambara ari kuvugwa cyane ku isi aribyo Ukraine n'Uburusiya nabyo birahagarariwe. Muri bo harimo umunya-Ukraine Zane Bereniuk ari nawe mwirabura wa mbere watowe mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu. Umwe mu babyeyi be yari umunyarwanda. umukuru w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe w'abadepite Donatira Mukabarisa avuga kubitera intambara nyinshi nuko zakumirwa asanga abagize inteko ishinga amategeko bareba niba amategeko batora adakumira bamwe mu baturage bityo icyo kikaba isoko y'amakimbirane
izo ntambara zizanwa nuko hari abababara hejejwe inyuma zizanwa nuko hari abatiyumva mu miyoborere y'igihugu ibyo rero nibyo abagize inteko ishinga amategeko bagomba gukora ku buryo mu mategeko ashyirwaho no gukurikirana ko ayo mategeko ashyirwa mu bikorwa ariko ababishinzwe bakanabibazwa.
Iyi nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi yitabiriwe n'intumwa za rubanda zirenga igihumbi ziturutse ku migabane yose y'isi. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Jean Baptiste Micomyiza, tugushimire ku nkuru yawe n'amajwi yose wasubiyemo yari muri iyo nkuru. Tukiri ku Rwanda, uno munsi muri ico gihugu hatanguye ku mugaragaro igikorwa c'ubwumvikane bushingiye ku kwemera icaha mu masentare bwitezweho gutanga umusanzu mu kugabanya ubucucikire mu mabohero. Idonidoino nkuru na mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Prezida w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda wabutangije yavuze ko kumvikana kurebana no kwemera icyaha bizafasha mu kwihutisha imanza nshinjabyaha ku bantu benshi bategereje kuburana. Iki gikorwa gikorwa n'umushinjacyaha aho asaba ukekwa w'icyaha ko bagirana ubwumvikane akamufasha kubona amakuru yose akenewe mu ikurikiranwa ry'icyaha no kumenya abandi bantu bagize uruhare mu ikorwa ryacyo kandi nawe akabigiramo inyungu kuko uregwa agabanyirizwa ibihano cyangwa se akaba yahabwa igihano gisubitse. Perezida w'urukiko rw'ikirenga Ntezi Ryayo Faustin avuga ko iyi gahunda izagabanya ubucucike muri gereza zo mu Rwanda.
Ubu dufite abafungwa barenga 10,000 bategereje kuburana bangana na 12% ry'abafungwa bose. Ikigamijwe rero ni ukugira ngo twihutishe imanza kuko ni uko wihutisha n'izo manza hari igihe bishobora kugaragara yuko hari abafungwa bamaze kuburana ibyaha bitabahama urumva abo ngabo arafungura ariko nanone iyo wihutije imanza n'abahawe ibihano barabirangiza. Tubyitezeho rwose yuko bizagabanya ubucucike mu magereza.
Iyi gahunda initezweho ko ishobora kugabanya igihe kinini uregwa yajyaga amara muri gereza ataragezwa imbere y'urukiko ngo aburane. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Faustin arabivugaho.
Mu gihe haba habayeho kumvikana hagati y'ubushinjacyaha n'uregwa, icya mbere urubanza ruzihuta cyane ko nta nubwo umushinjacyaha azaho gitegereje gukora ibindi iperereza. Bizaba ari ibintu bigufi cyane. Hari abantu benshi bategereje ko bahabwa amatariki, wenda amatariki tuvuge mu mwaka utaha mu kwezi kwa 7. Uyu munsi aramutse asabye ko noneho ahabwa ubwo burenganzira cyangwa se kuba yaburana yemera icyaha akabyuka n'ubushinjacyaha, birumvikana ko dosiye irihuta. Ashobora ibihano, ibihano bishobora no gusubikwa, ashobora no kurekurwa by'agateganyo.
Perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko mu ntangiriro iyi gahunda izatangirizwa mu nkiko 5 zo ku rwego rw'ibanze ariko ko ishobora kuzagira no mu zindi nkiko mu gihugu. Ikindi uyu muyobozi yagaragaje ni uko ku ikubitiro bizakorerwa ku bakoze ibyaha byoroheje nko gukubita no gukomeretsa ndetse n'ubujura. Gusa uko izagenda itanga umusaruro izagira no ku bakoze ibindi byaha. Umunyabategeko Rwabigogiste, umwe mu bagize urugaga rw'abavoka mu Rwanda, yemera ko iyi gahunda izagabanya uburyo gukurikirana ibyaha mu Rwanda byakorwagamo.
Abantu barakora ibyaha ariko ikibazo ni procedure. Umuntu yakoze icyaha yemeye ko yakoze icyaha ariko aryo mushinja cyavuga ko bamukatira iminsi 30 yo gukora iperereza. Iyi minsi 30 yiki kandi umuntu akaba yemeye icyaha kandi akanabisabira imbabazi? Muri pratique dusigaye tubona abashinja cyane ntabwo baki ntabwo bagishinjura akenshi basigaye banatinya ngo none nishinjura umuntu wenda ngamurekura bashobora gukeka ko wenda nariyo ruswa. Ibyo byose byatumye yuko muri sisiteme yacu hari abantu benshi bafunze. Ariko mu busanzwe iyi procedure ya fair bargaining ni procedure nziza cyane kuko umuntu azajya atanga amakuru ashobora no kugabanya ibihano kuko urebye neza n'ibihano muri sisiteme yacu ibihano umuntu akora ibihano bihanitse.
Benshi mu bari bitabiriye umuhango bakora mu nzego z'ubutabera biteze ko iyi gahunda izagabanya ubucucike mu magereza yo mu Rwanda bwatumye u Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri rukurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bifite abaturage benshi mu magereza. Ibi biherutse gutangazwa mu bushakashatsi bwamuritswe n'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda. Ubushakashatsi bwamuritswe mu mpera z'ukwezi kwa munani bugaragaza ko ubucucike mu magereza yo mu Rwanda bugeze ku 74% buvuye ku 36% bwariho mu mwaka w'2020. Kugeza ubugereza zo mu Rwanda zifungiyemo abarenga 84. Ubusanzwe amategeko yo mu Rwanda avuga ko kuba umuntu akurikiranyweho icyaha yaburana adafunzwe ari ihame, akaba yafungwa mu gihe hari impamvu zikomeye. Uyu muryango urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda uvuga ko byabaye nk'umuco kumushinjacyaha apfa kugera imbere y'umucamanza ati n'iminsi 30 yo gukora iperereza. Uyu muryango ugasaba ko hakwiye kugira ikindi giteganywa kuko gufunga atari igihano cyonyine. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kazi kimurazi ko katumenyesha ikiganiro muri sanga tuba tugiye kubahimiriza gukurikira ariko barakidutegura. Ndabona mugenzi wacu Oriane Itangishaka asanze muri studio y'indwi. Oriane ikaze kandi muri studio z'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Diane, ni nahazwe.
Ndabona umeze neza.
Ndashima Imana.
Ejo uri kudutegura ibiki muri sanga?
Muri make muri iminsi haravugwa bamwe mu bantu badafatwa neza mu mavuriro mu Burundi. Hari ababibaruka canke abaja kwivuza muri rusange. Turashaka kwibaza ibyo bibazo natwe tuvuga duti mbega nk'abibaruka bimeze gute. Hariho umukenyezi aheruka kwitaba Imana, birababaje. Ariko kumbure hariho bimwe mu bishobora kuba bititabwaho neza mu kwakira abantu. Rero ejo tuzogerageza kuganira na bamwe mu bo bitaba Sage Femme bakira abakenyezi kwibaruka. Twongere tuganire kumbure n'abavugira abagwayi kugira ngo abe ibimwe mu byokogwa kugira ngo umugwayi afatwe neza iyo ari ku bitaro yari kwa muganga. Nibyo rero mu kiganiro cy'amagara y'abantu tuzoganira ejo.
Nibaza ko babirindiranye ingishika uyu mfaso numvuga n'ubibanza byarababaje abantu benshi ku mbuga ngurukana bumenyi. Abatwumva none gahoriane bashaka kuzogira ico babaza ico baterera kuri ico kibazo bakurungikira kanimero ka telefone babicishije he ejo ahukera.
Ego cyane gose. Hariho kuri Facebook yacu nkuko bisanzwe, barashaka kutwandikira kuri VOA radio yacu. VOA radio yacu ni kuri Facebook, aho bashaka gutanga nimero zabo bagaterera ibibazo canke vyimvira.
Urakoze. Reka ndakure kubandanye uja gutegura ikiganiro. Tuzosubira ejo gihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.
Urakoze cyane.
Igice cya kabiri rero cano makuru yacu tukibandaniriza mu gihugu cy'u Burundi, aho umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama imbanyi batifuza. Dr. Sylvain Nzeyimana amenyesha ko ubwo buryo bwagenewe abubatse bonyine, amashyirahamwe y'urwaruka yose uko abibona ayiyamiriza iyo mvugo. Nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu rero Juri Kaneza kuri Ijwi ry'Amerika mu biro yacu i Nairobi muri Kenya.
Umushinganje w'amagara y'abantu yabitangarije mu ikoraniro ririko ribera ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ni ikoraniro ry'imboneza z'abakenyezi ryitabiriwe n'abarundikazi, abagore bava mu karere ka Afurika y'ubuseruko yase, abo ku mugabane wa Afurika, hamwe n'abakenyezi b'imboneza batwara bimwe mu bisata mpuzamakungu. Muganga Sylvain Nzeyimana atwara ubushinganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yabivuze mu mwanya wo kwishura ku bibazo inyuma y'ibiganiro n'inyigisho zariko ziratangwa kuri uyu wa kabiri. Kuko umushinganje w'amagara y'abantu uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi bukwiye koresha abantu bubatse gusa. Uko niko yabisiguye.
Umuje natarubaka haja kurangura mabanga ya bubatse kuko na mabanga ya bubatse aya batarubaka inyigisho zitegeza gutangwa abuko tondipo tubivugare tubiganire. Umwana atarubaka hakwiye kurangura amabanga ya bubatse zijya metode zihari seko abantu bubatse kugira ngo babyare ku rugero seto.
Umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano MFFPS asanga bidakwiriye gukumira abakobwa batarashinga izabo mu ironswa n'ikoreshwa ry'uburyo butandukanye bwo kwirinda inda zitifujwe. Jeanne Zaninyana.
Ikintu cy'ambere umuntu yovuga nuko tutokwibagiza ibihe uno munsi turimo usanga abigeme bacu batwagwa mu busambanyi n'ibindi bikorwa bitandukanye n'imico y'abarundi biva ku mpamvu nyinshi zabize ubukene ingeso mbi n'ibindi inyishu rero no guhanura duhimiriza abo bigeme ariko kandi ntitwokwibagiza ingaruka mbi zishikira abo bana mu gihe batumvise ako kamo kuyaga guhimiriza abigeme gukoresha udukingirizo canke izindi mpanuro duhabwa n'abaganga zibarinda ingaruka nyinshi mbi ari gusama imbanyi batipfuza canke kwandura indwara zitandukanye tukanabumvisha ko hariho izindi nzira zo kwirinda izumbanyi bataba bipfuje n'inzo ndwara zose bashobora kwandura kubera ubwo busambanyi n'ibindi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abigeme bari mu bigero bakiriye iyi mvugo y'umushikanganji maze yegera bamwe bo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura.
Ugwaruka niko mbona kwishi niko kwishi cyane kurusha abo bandi bahumuye par exemple nkaho tubaye hariho ahegereye amabwate tugasanga abajene ni benshi hariho amafarumasi imbere yaho kandi bakavuga n'abahakorera yuko bibafitiye akamaro kanini kuko usanga batandazaho birya bita utunini kugira ngo abantu ntibashobore gusama inda abigeme batifuje
birya ayi nibaza ko hanini byokoreshwa nabubakanye kuko bobo nibo bamenya bati turashaka gutandukanya imbyaro canke ati ntidushaka kubyara ubu canke ni turashaka nyene kuheba kubyara ariko si nibaza rero ko abajene bo bikoresha kubera yuko bobo rumva baba bakira abajene.
Umushinganyiza Imana hamagarira imboneza z'abakenyezi guhimiriza abandi bakenyezi batagize amahirwe yo kuja ku ishure kugira bijukire uburyo bwo gutandukanya inzara no kwirinda inda zitifujwe. Amenyesha ko ubwo buryo buterera cyane mu iterambere ry'igihugu.
Mwebwe muvuze mwe mubitahuye mukavuga we wicuvuze ujya mu Kenyezi abandi nivo dedication ivyumvuzo cyavyumvise hanje ifata uko nyene uri ngaho uri family rero kavuga ati buryo buryo wapi abandi ba Kenyezi batafise nivo dedication nk'iyi wacu bavyumva se fini ubuturiye twe baratwumviriza cyane tugire dufashanye tugire la promotion de la planification familiale c'est très important pour le développement de notre pays.
Muganga Sivinze Imana twari gushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi n'umfaso nizarinyana wo mu ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano bahamagarira abavyeyi kudatinya kuganira n'abana babo kubyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Ibitigiri by'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi byerekana ko abakenyezi batarenga ibice 38 ku ijana aribo bonyene bakoresha ubuhinga bwo kwirinda imbanyi zifujwe. Kaisari yani na mahoro umwe mu bamenyesha makuru b'abahinga bakorera ku bibazo by'amagara y'abantu mu Burundi yabwijwe ya Amerika ku rwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ari rwo rugeramiwe cyane kurusha yindi mice y'abanyagihugu n'imibonano mpuza bitsi na idakingiye hamwe n'industry ifujwe hatibagiwe ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabararitse.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru yo kuri uno mugoroba kandi turacavuga ku Burundi. Muri ya ridi w'amafaranga y'amarundi niwo ugiye kuzoja mu kigega ca leta kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 kubera igikorwa co guha imparati n'izindi mpapuro z'ivyangombwa ubwato bwo kuroba giheruka gutanguzwa n'ikigo kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi no mu nzira y'indarayi. Ivyo vyatangaje ejo kwa mbere n'ikigo kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi no mu nzira y'indarayi. Mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye i Kigali adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Mugihe haheruka gutangazwa icese itangwa ry'imparati n'ibindi byangombwa by'ubwato, umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi no mu nzira y'indarayi Jack Bigirimana amenyesha ko ico gikorwa kivyo tuma leta y'u Burundi iharonkera kunguko kanini aho bategekanya ko muri yaridi urenga w'amafaranga y'amarundi uzo kwinjira mu kigega ca leta guhera mu kwezi kwa mbere mwaka w'2023 bagereranije n'ubwato buhari uyu munsi.
Rero aha leta izohakura amahera arenga muri yaridi wa marundi urumva ko we muri yaridi leta nayo buronse kuva kera cyane iyo gikorwa kera ayo rero azogenda ariyongera uko abarovyi bazotera biyongera mu kiyaga.
Jacques Bigirimana amenyesha kuko umwaka utashe hazoza haragugwa impapuro nshasha kuri abo bakoresha ubwato. Amenyesha kandi ko abantu bahora bazana ibidandazwa mu rufuri batazasubira kwikika mu kiza kuko ubwato buzokora ibyo buzoca bufatwa.
Rero uko abarovyi bazotera biyongera bazogura plaque baronswe neza impapuro zikenewe y'amafaranga abandanye yinjira. Ikindi naco nuko harimo impapuro zizokwama zirihwa uko umwaka utashi ari n'amafaranga azoba ari parinjira ke ukigiye kuhumukira kindi nuko ba bantu bahora baza bazanye ibidandazwa mu rufuri batagomba kuriha obel abakorera amatagisi ubizobagora kuko ubwato azosangamo ivyo bidandazwa buzoba buri kwimbarati nyene bwazomenyekana.
Naho abarovyi bakorera ku kivuko co mu Kajaga muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura ari naho hari kivuko ca mbere mu Burundi bavuga ko bazokubahiriza ayo mategeko mashasha ariko basabye koroherezwa mu kuronka igitoro ndetse no gutorera umuti ikibazo caho bakorera ku kivuko kuko aho bari bemerewe gukorera abandi bantu bahubatse amazu yabo.
Nibintu twigishijwe kubakare kandi turabura amahoro rwose mu kuronka igitoro baradufata nabi ku mastasi bakwiye kutwubaha no gutonda kuko turoba mu ijoro tukajyama ku mutaga.
Ikigo kijejwe gutwara abantu n'ibintu mu mazi no mu nzira y'indarayi caratangaje ko ubwo buryo bushasha buzotuma abarobyi boroherwa mu kazi kabo haboneke n'akarusho mu bijyanye no gucungera umutekano wabo kuko baze baba bafise ibyangombwa bibaranga mu gihe bahora bakora batazwi.
Mwitegevyo bagiye gukora bafitiye uburenganzira kare baca mu mazi bakajya kuroba ataka ibaranga kihari.
Ikindi abarovyi bagiye kunguka nk'uko Jacques Bigirimana bivuga hari amashirahamwe ajejwe gutegekaniriza impanuka agiye gufasha mu bijanye n'inshumbusho mu gihe abaye amasanganya mu biyaga hamwe rero n'amabanki azorosa ingurana abarovyi zo kugura amamoteri y'ubwoko bukomeye kugira ngo umwimbo wiyongere. Mwomenya ko mu minsi iri imbere ubwato bwo kuroba buzosigwa amarangi y'igihugu gutyo bushobore kumenyekana butandukanywe n'ubwato bw'abanyamahanga bwinjiye mu mazi gutyo bashobore gutsimbataza umutekano wo mu kiyaga Tanganyika no mu gihugu. Kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 nta murobyi azoba yemerewe kwinjira mu mazi adafise ibyangombwa by'ubwato. Ibyo byangombwa bikaba bigizwe n'imparati, urupapuro ndangabwato, ugwerekana ko imparati yatanzwe n'abayifitiye uburenga nzira, uruhusha rwo gukorera mu mazi, ugwemeza umwuga w'urobyi, hamwe n'icangombwa cemeza ku bwato bukomeye. Ibyo byangombwa bikaba bitwara kuva ku mafaranga 51,000 n'amajana 200 y'amarundi gushika ku 215,335 bivanye n'uko ubwato bungana. Cyerive ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kanya turahana gahindukire kimbere kugahana rekangende ndayukije ko kuva ejo ku munsi wa mbere gushika kwa gatandatu mu Rwanda hakoraniye inama yihuriro ry'inama nshinga mateka ku isi. Icivugo cyo nama ni uruhara rw'inama nshinga mateka mu guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore nk'uburyo bwo kwishakamwo inyishu zigenewe kubaka amahoro arama. Mu bitabiriye iyo nama harimo umwirabure wa mbere ari mu nama nshinga mateka ya Ukraine se n'umunyarwanda nyina akaba uwo muri Ukraine. Ijwi rya Amerika rikorera batunganiriza ikiganiro cihariye nawe muzokumva mu ndwiza. Mu gihugu cy'u Burundi umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato bataruba aka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama. Dr Sylvain Zeimana amyesha ko ubwo buryo bwagenewe abubatse bonyene amashiramwe y'urwaruka yo suko abibona. Inkuru irambuye mushobora kongera kwiyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com nayo kuyagezeho ijya nino kwise. Umushikiranganje wa mbere muri Chad Albert Pahimi Pakade yatanze imihoho kugira ngo ivyo byirekurire leta nshasha gushirwaho muri kumugabane wa Afrika. Kandi kigega mpuza makungu FM na banki y'isi yose vyagiriza Ubushinwa guhoza umugabane wa Afrika mu madeni hama muri Tunisia ibiciro vy'ivyankenerwa vyabaye ndanse ahandi naho ntibiboneka na gato. Ayo makuru yose mashobora kongera kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Nino ngaha rero duce dusozerera dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryano makuru. Muri bo harimo Nadia Taha niwe yegeranije ibiganiro vyacu bari kumwe na Ingenieur Cornelius muhinga bw'ivyuma kuri micro mumva Diane ninahazwe nifatikanije na bagenzi banje bose batandukanye yo bari hijya no hino kwisi mu kubipfuriza kugira umugoroba mwiza no kubashimira kuba mudahengeshanya kumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye twumvikanamwo ariko na cane cane mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Mugira ijoro ryiza manyi no mu byanyu murarahajyana hatajyana harara umwasi.